icyambere no bamenyesha nuko iyo nama ari inama y'abakuru b'ibihugu idasanzwe nkuko mu bivugwa ikaba yatumwe kukubera izi ngwano zasubiye kwaduka mu buraruko bwa Congo. Hanyuma y'inama tuba twagiriye i Nairobi muri Kenya itariki 31 z'ukwezi kw'indwi, twashaka rero turabe ingene twofata ingingo zotuma amahoro n'umutekano bigaruka muri kariya karere, cyane cyane ibi biganiro byatanguriye hagati y'abariko baragwana hariya muri kariya karere bibandanya kandi bigashobora guhera vuba na vuba. Ingingo ya mbere yo yafashwe ni uko inyuma y'iminsi itatu dusozereye iyi nama ibiganiro by'ikampara bihuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abayirwanya bahurikiye mu M23 wabyoca bitangura, kandi mu kiringo kitarenga iminsi 14 ibyo biganiro bikaba byaheze bikaba byarangiye. Harimo rero babajije bati none icyo kiringo nica hera ibyo biganiro bitarangiye bitararangira bizogenda gute? Murabona iyi nama irongowe n'umukuru w'igihugu cya Uganda, bazohereza abasubire bakoranye barabe izindi ngingo bofata. Ikindi kintu bakoze ni uko biyamirije cyane bijya bibumbe byatewe mu muji wa Goma, byatewe ahantu hitwa mu Munigi, byatewe mbere no mu gihugu cy'u Rwanda, bagasaba yuko ujya mu gwi duhuriyemo twese washinzwe kugenzura ugizwe n'abasirikare bava mu bihugu byacu byose babiri babiri ku gihugu, ujya mu gihugu ugenzura ugaha raporo abakuru b'ingabo ingene ivyo bihombe vyatewe niyo vyaje biva. Murumva rero yuko ico gikorwa bagishinze uwo mugwi. Hanyuma rero cane cane ingingo bakomeye bafashe ni uko twofashanya cyane n'ujya mugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu MONUSCO ukaja muri uwo mugwi washinzwe kuzuragenzura mpejeje kubabwira, kandi izi nzego zose z'ishyirahamwe ryacu bagashobora gukorana kubera yuko yaba MONUSCO yaba ijya Brigade Speciale d'Intervention bose bajejwe umurimo umwe wo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Congo. Mugabo cyane cyane banashimikiye ko yuko umuhari M23 woshya ibigwanisho hasi ukareka kuzuratera intambara ukirinda n'icyo cyose coza gihungabanya amahoro n'umutekano, cyane cyane ukemera ubutegetsi buhari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuko n'ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu. Mbere baranasaba yuko ijya Brigade Speciale iri muri MONUSCO yoza iracungera rwose igashyirako mbere n'akariro kugira ngo uwo mugwi M23 wubahirize ingingo twafashe.
Mushaka kuvuga ko ijya Brigade yahawe uburenganzira bwo gutera umurwi M23?
Yawe, cyane cyane uburenganzira bwo gucungera. Mu Gifaransa bavuga ngo faire pression kugira ngo umugwi M23 dusubire gutera intambara kugira ngo kajya karere gatore akoyoko. Tuvuge nk'ubu nk'icyo kiringo batanze cy'iminsi 14 kuva iminsi 3 inameze yuko ivyo bigwaniro vyoba vyaheze, bavuze yuko impande zose zokwirinda gusubira gutera intambara. Mu Gifaransa bavyise observer a maximum de retenue. Mumva yuko aya majambo tumenyereye ya cessez-le-feu ya artis hostilite bayirinze bakavuga yuko zogerageza zikihangana zikiyumya uko zishoboye kose kugira ngo muri iyo minsi y'ibiganiro ntihagire intambara zisubira kwaduka muri ako karere.
Leta ya Congo yashize ko igikumu izo ngingo zose
Leta ya Congo yazishyize ku igikumu. Ivyari vyabaye ni uko iraporo ya mbere yari yagizwe n'abakuru b'ingabo le chef d'état major, leta ya Congo itari yazishyize ku igikumu. Mugabo rero baratoye uburyo bwo kubivuga neza, bwo kubihinyanyura ku buryo mu nama y'abashikiranganji yahuje ari kwivu n'abantu n'abimigenderanire y'ibihugu byacu n'ayandi makungu bose bateye ku igikumu.
Haraheze igihe kitari gito ha ibiganiro hagati ya leta ya Congo n'umurwi urwanya ubutegetsi M23 bitanguye ikabigahagarara bigasubira bikabandanya. Ikintu cemeza abategetsi bari muri iyo nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ko muri iki gihe hoho ibiganiro bizogira ico bivuye ko n'ikihe, hariho n'abahinga cane gose mu vya politike bama ariko ravuga ko ivyo biganiro ari ugutumwanya. Mwebwe mubivuga kwiki?
Ibiganiro so gutumwanya ibiganiro vya mabigora mbere baramaze kugira intambwe itari nto, babihaye ikiringo c'indwi zibiri gusa iminsi 14 nuko ari intambwe bamaze gushikako. Noneho rero ubu hariho n'izindi ngingo zimaze gufatwa zizotuma ibiganiro bishobora gutera intambwe. Ni nk'iyi Brigade Speciale d'Intervention, uyu mugwi wa gisirikare mushasha bagize kugira ngo ushobore gufasha kugira ngo amahoro agaruke gusumba uko munyiswa yahora bigira muri azi yuko babahaye n'uruhusha ubu gutera mu gihe ziba bikeneye ngo bakingire abanyagihugu. Icyo ni cya mbere. Ikindi gishasha kihari ubu ya amasezerano ishyirahamwe mpuzamakungu ryahinyanyura hari ibihugu byose biri ngaha muri aka karere bikayashyira ku mukono mbere n'abarorerezi bandi ibihugu bya Buraya, ibihugu byo muri SADC na bene bikayashyira ku mukono. Hanyuma rero murazi yuko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yaciye agena umupfasoni Mari Robinson kugira ngo ashobore gukurikirana kwa ayo masezerano yoshyirwa mu buryo. Ibindi bishasha ni uko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kugenda ubuziserukira muri kano karere. Tukibaza rero yuko abo bose yaba uwaserukira iyo ntumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe rya ONU, yaba iyo ntumwa idasanzwe ya Perezida Barack Obama wa Amerika, yaba intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Buraya, yaba intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, murumva abantu bose bakurikiranira hafi icyo kibazo yuko ari ibintu tutabitumutarimo nyimenyereye ari ingingo nshasha zafashe kugira ngo icyo kibazo gikurikiranwe n'abantu benshi kandi bicare hamwe bashobore kugitorera umuti.
Laurent Kavakure umushikiranganji urundi ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mato kugira ngo tuganire.
Murakoze Imana ibahezagire.